Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya ku ijwi rya Amerika uri bashikirize ikiganiro muri sanga mwumviriza iminsi yose igihe cy'isaha cumi zo kumuhinga mu masaha y'i Bujumbura mu Burundi n'ikigani mu Rwanda. Muri kumwe na Fidele Niyongabo kubw'icegeranyo c'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe iterambere ku isi PNUD casohotse mu ntango zindwi irangiye. Burundi uri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye ku isi mu gihe abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi. Ni mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Mu kiganiro muri sanga turaganira ku byerekeye icyegeranyo cy'ishyirahamwe PNUD cyasohotse mu ndwi iheze gucokorwa kugira Uburundi bushobore gutera imbere. Mu gihe muri icyo cyegeranyo Uburundi bwashyizwe mu bihugu bitanu bikenye kurusha ibindi ku isi. Kaze mwese mu kiganiro cyacu. Yamara tubanze dutega amatwi inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza ivuga kuri icyo cyegeranyo cy'ishyirahamwe PNUD.
Icyo cyegeranyo cy'igisata cya ONU kijeje iterambere ku isi PNUD cyerekana ko mu myaka 2025 iheze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu bya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere byerekanwa mu byegeranyo bya PNUD kuva mu gihumbi kimwe magana icyenda na 90 byama byisunga ibintu bitari bike, harimo amafaranga abantu binjiza ku mwaka ku mwaka, urugero abanyagihugu bashyira abana babo mu mashuri n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga ba PNUD bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu byagezwe ko n'ibyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusange ku mwaka nk'uko abahinga mu byerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza, umuhinga wa PNUD ku rwego rw'u Burundi, asigura ko iki gihugu kiri mu bya mbere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero.
Icya mbere ni uko nk'ubukene bukiri bwinshi, nk'abantu bakenye cyane, ibyigwa biheruka byerekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane. Kandi naho twateye imbere mu byerekeye amagara y'ababyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma byerekeye urunganwe mu bihugu byo muri Afrika iri munsi ya Sahara, turacari inyuma.
Kugira ngo Burundi buve inyuma, Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa.
Imigambi no gukora muri byinshi batibagiye no gufasha umunyagihugu kugira ashobore kuraba iterambere ryiwe. Iyo raporo iravuga yuko ufite guteza imbere ya demokarasi, societe civile igatera imbere, kuko ishobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishyira imbere mbwa biciriye mu biganiro. Amapolitike yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu Gifaransa, cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle, ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose. Akaba amapolitike atumya umuntu yitanga ibyo byose cyangwa akamenya ingene abyifatamo bibaye indagurika byo usanga bitera isi, ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi, ingya zirabuze. Novuga yuko ari bisata byinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazi na muntu, ubutungane, guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronke akazi, abantu bose baronke kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo byifuzo bishitswa, leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement,
Agira ati mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashyirahamwe yigenga abikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabi ya poro kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma habiterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza Rushemeza na waragaruka kukindi kintu nyamukuru afata ingingo bakuye kwihutira
icambere cambere no kugira ama politique yegereye abakenye gusumba abandi icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafise ingorane zabo tukamenya abari bo ama imigambi ikaca cane cane imigambi itera imbere ihera kuri abo abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana mu burimyi imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu butera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma guma bibandanya bakinjira mu marezo mu masirku y'ubutunzi bagashaka gukorana n'andi mashira hamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya Pinide cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yume mu Gifaransa ico cegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana c'abakire bahebuje biziziye ubutunzi bw'isi ku bice 46 ku ijana Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
turashimiye mugenzi wacu Eroje Burika neza mu kiganiro rero muri sanga tubafitiye muri iki gitondo twatumiye Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama twarondeye ku ruhande rwa leta Christian Kwizera umwunganizi w'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikigega yamara yatangaje ko adashaka kugira icyo avuze kuri iyo raporo kubera atayisomye ko kubera izo mvu adafise amakuru yose ahagije kugira agire icyo avuze kuri iyo raporo tutarandiraniye Faustin Ndikumana wiriwe Faustin uranyuva
ndabumva cyane
uravye ibiri muri iyo raporo kuvyerekeye Burundi ubibona gute
ibyerekeye Burundi barerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu bya nyuma bikenye ku isi mu bice byinshi uravye ingene umunyagihugu aronka uburyo uravye bijya bintu bya communauté monétaire umwimbo ku munyagihugu ukaraba ibyo bita infrastructure umunyagihugu ashobora gukenera ibyerekeye gufungura hari ndetse hari abashaka bakaraba n'ibya taux d'urbanisation mbe n'abanyagihugu bangahe baba mu gisagara bitwa ko bari mu majambere agiye kubaho mu gisagara na babandi banyarucari bakiri mu Kirundi hamwe twibacu tuyita ngo mu rutoke ingene abantu bagwara agashomera ingene kangana iby'ibiciro ingene biduga ingene biba byifashe kugira umunyagihugu ashobore kuronka icagura hariho n'ibindi re mu nyuma iyo umuntu arikarabiraba kora bagenda bakaraba n'ama n'ico bita amasoko atatu ahambaye mu gihugu mbega abanyagihugu kuri marche du travail abashobora kuronka ubuzi bangana gute kubera ifitiye ubushobozi mbega mu gihugu abantu bashobora kugira ibyo bagurira ku isoko bashobora kuja gusuma ku masoko bangana gute kuko hari nk'abantu ushobora kuvuga bati bamenyereye kurya ibyo barimye hajya muhira mbe iyo bitabonetse abashobora kuja ku isoko kugura ikintu bangana gute mbega abashobora kuronka ingurane aha na hariya mu ibanki iyo baronse ubukene bangana gute muri rusange ivyo niyo bifatiwe ko niho ucubona ngene igihugu kiriya kiba kiri inyuma cyane ivyo uko tubibona twe dusanzwe tubizi ko twe tubikurikiranira hafi cyane ibyegano byama byasohotse n'ejo bundi harasohotse ikindi cerekane iyinjira ry'u Burundi muri aha kare ka East African Community urabona ko igihugu cy'u Burundi cyo cyanyuma kiri inyuma ya byose uravye muri aka karere urabona kandi bagati abarundi babiri kuri batatu ko ari mu bukene ntangere nuko ko ari 67 ku ijana y'abarundi gushika no munsi mugabo ni mbere ko tugira CSRPA ya mbere ndabyibuka muri za 2076 babonye ko abarundi babiri kuri batatu so asadite turusa bari mu bukene ntangere urumva rero mu Burundi nta ciyongera uravye n'abantu biyongera ninge numwimbi w'igihugu wiyongera ko birarabwa ko cyane kwa tusanga ibiro ntivaho biri hamuhacugenda ukarabana harya kuntu ndajya bita isindi imwe abarundi uko bishobesho n'uburinyi n'ubworozi ugasanga aragabanutse cyane ubafata kwa 0 hektare ku munyagihugu ni hato cyane harombe n'abantu bashaka hafi 30% y'abarundi badafite aho barima urumva rero ni ibintu byinshi rero byafatiwe ko rero utavyerekana ko igihugu cyo kigifikira inyuma cyane
uravye
ngiye kuzatura yaga ko muri iki kiganiro
leta y'u Burundi ifatiye kuri iyo raporo imenyesha ko ibitegiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza ingufu mu kuyisahiriza mu migambi iterambere no kugwanya ubukene ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bwahamagariye imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashirahamwe yigenga bikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabo iyi raporo kuyigira iyabo kugira bitume bitume haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza mu byakira gute uko leta yabivuze kuri raporo
ije bende byakira no vuga yuko ngira rukwero kwisamaza kugira gute tumaze kwicara kenshi dutegura imigambi tuja hamwe twerekana ivyo kugwa ndetse turafite na cyagitabo yita vision 2025 ni gitabo cerekana inkingi umunani twofatira ko kugira iterambere z'u Burundi riboneke izo nkingi umunani ziragaragara hariho naho tukaza kugera mu bijanye n'umwimbo ku munyagihugu ingene igihugu coba gisa kandi ibyo twatuza kwa twashyika 2025 icyo gitabo twaje gucugurura mu bukeye abategetsi bwo pariho bari kuva ku mukuru w'igihugu abashikiranganje abashinga amateka abaserukira igihugu byabo abaserukira amashyirahamwe yigenga ariho bari jewe niho narindi uwo munsi mugabo rero kubera ibyo bitabo amareforme n'izo nkingi iba zirimo bisaba amahinduka y'ingendo kuri aba n'abari ugasusanga n'abarundi benshi ntibashaka guhindura ingendo kugira iyo migambi tuyishyire mu ngiro ugasusanga no kugira evaluation ibyigera biba niyo evaluation bizo verifizenge nk'ubu ntirikiraba ugasusanga rero abantu batagaragaje guhindura ingendo kugira ibyo bintu twandika bidusaba kigoro kugira mu maseriteri kanaka tuvavanure n'ingendo zimwe zimwe none tuje kubona iyo tuja rero turi mwene twuhashika nicyo gituma rero mvuga nti nitwokwirwa turandika ibindi je nibaze tugene turere ndabereke dusome ibyo twandize twoshiko turayo ko ahubwo biduhinduza ingendo kugira dushikire iterambere abandi bashiko barashika kuko birashoboka.
Reka dukubitire ku mirongo ya telefone kuba ariko baratwumviriza ariko badutera akamo turafise Diodone. Diodone uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Denis Kabizimana. Ahamagaye ndi reka tubyihoze muri uno mwanya wako kumva z'umutekano bimwe bimwe.
Ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza?
Deni icyumviro. Ibibazo nta nicyo twabironkere.
Utangi icyo cyumviro?
Ndakunda kuvuga ikintu kimwe. U Burundi n'ibihugu bimwe byo muri Afurika dufite ikibazo kimwe. Ntituzi iyo tugomba kuja. Kuko abarongozi b'iwacu muri ino minsi bigaragara ko batarongorera abanyagihugu birongorera bo nyene. Muri make baratwara, ntibarongora baratwara. Hanyuma rero icyo nagomba kuvuga kuri icyo nibyo baravuze mu vision 2025 mugasubiye kuraba aho byari bigeze icyo gihe babivuga uno munsi twasubiye inyuma yaho kandi imyaka turiko turaraba imyaka yageze kuko hasigaye imyaka umunani uwo waheze hasigaye imyaka umunani none mu myaka umunani tuzokora ibintu tutakoze imyaka 18 ahubwo mbere 20 urumva n'ikibazo
murakoze
rero novuga kuri abo bavuga ngo ibitigiri leta niyo igomba ibikoreshe mu gusaba imfashanyo none mbeho tugomba gusaba imfashanyo aho twari tugeze burya turabona aho tugeze uno munsi dufatiye ko twari turi nimba tutahabona cyangwa nimba tuhabona igikene gukorwa ni ikihe muri uno munsi
murakoze ku cyumviro cyanyu
muntenyere gato ko sindaheza
mutere muheraheza
yego reka ngerageze kuvunagura rero njye navuga ikintu kimwe ikibazo cyatumye tugera aho turi uno munsi ntikiri hatorerwa umuti kandi kidatorewe umuti ntidushobora gutera indi ntambwe tuje imbere kuko nubundi imigozi tuboha turacyayifite mu maguru ndatse bandi twibohora imigozi tuboha hanyuma tubone gutera ntambwe tuje imbere.
Murakoze. Dufise kandi ku telefone Blaise. Blaise, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Marius Blaise Niyongeko.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Ufise akabazo canke intererano?
Ndafise intererano gatoyi n'akabazo ndakubaza umutumire. Nkuko mwabivuze Uburundi n'ukuri nanjye ndabona yuko dukenye cyane kandi turakenye mbere gusumbani nuko mubibona muri ibyo byegeranyo by'ayo mashyirahamwe. Kubera ayo mashyirahamwe aza kutwereka ikintu mwayene urumva n'abari hasi birabaduza. Burya mu Burundi twe turakunda kuvuga yuko dukenye, ubundi bo barakunda kuvuga yuko Burundi bukenye, ariko twebwe mu Burundi kubera dufise intwari itariyo bo abategetsi batari bo bikunda, hariho bamwe batunze n'abandi bakenye ku rugero mbere n'ayo mashyirahamwe atokubaka kuvuga hamwe nk'ubuye babivuze abategetsi b'Ubujumbura nk'ubu baca bavuga ati wewe kabisa ukwiye gupfungwa cyangwa ukishwa kubera hariho ubukene abantu badashobora kuvuga, hariho ubukene burenze umuntu ashobora kwirirwa atariye agasaba hamwe hagiye murandi bibona nk'amwe isagara cya Gitega hamwe umuntu usanga ari kajya ibintu bijya bari kubakora mu iyarara aba yahirewe kabisa n'ibintu umuntu adashobora kuvuga mu byegeranyo azuja kwereka abandi bantu. Hanyuma nagomba mbaze
mubaze
nagomba mbaze umutumire Faustin Ndikumana n'umuntu jewe nkunda cyane kandi aravuga icyiyumviro mu bisanzwe adaciye hirya no hino, nagomba ndamusabe azuza arashikira aba banyagihugu aba bategetsi bacu bita abenegihugu kandi atari navyo hariho abenegihugu bashika nk'ibice nka 0.5% nibo benegihugu nibo bafise igihugu nibo bari hejuru nibo gihugu cikoreye natwe tukaba twikoreye igihugu aha niba adakora ikaranyumba wewe arahora mu banyagihugu
muduge ku ijambo mubaze icyo kibazo
ndamusaba rero yego ndiko ndamusaba sino kumubaza kuko ntanyishi nawe nafise kuko nawe ntabyashoboye hariho ababishoboye niko badashaka kubikora ndiko ndamwereka yuko yoza arasigurira abanyagihugu bakazoza barahindura intwaro kubera intwaro niyo ihindura byose ubukene twabutanguye. Iyo ndibuka muri
reka bishure murangize
muri 2005 ikiro cy'isukari cyari ku 175 namba ntihenze araza kunkosora namba nihenze ndaza arabikurikirana uno munsi uronka mu gapapuro ikiyiko n'ikiro ntushobora kukironka naho wowe ushaka kugira ku 10,000 ntiwo kiro.
Reka rero
ndamusaba rero ko yoza arahimiriza abanyagihugu akabereka yuko ibintu byose biva ku butegetsi bakamenya ingene bahindura ubutegetsi.
Reka bishure mu mwishure Faustin
wavuze Dieudonné yavuze ibyerekeye vision leadership yasezeye n'ubushikiri iciyumviro ico nagishikirije ubwa mbere yuko harya ibijanye n'ubukene kuva mu gihugu bihera ku mugambi imigambi itomoye abajejwe intwaro abajejwe politiki abazeze ko na kigoro bagira kugira bayishyirihe mu ngiro n'ingene bahindura ingendo bonyene kubijanye n'iyo migambi ugirije mu ingiro n'ingendo bahinduza ingendo abandi banyagihugu kugira ibyo biterambere bishobore kuboneka. Uravye rero aha mu Burundi nk'ibyo bya vyoverbeze birahari mugabo kesi n'ibitabo cyo bigenda bikaryama ugasanga abategetsi rero iyo utari kuratwarira ku migambi wevariwa ku munsi ku munsi ibintu ntibishobora gutera imbere uko byifuza kuko utegereza kubyevariwa niyo ngorane dufite. N'ubu ejo bundi baravuze ngo icegeranyo gisohotse ngo bagira bategure ngo umugambi ngo w'imingo w'imyaka 10 ngo mu politiki de development di Burundi ngo sur 10 uko yarandiri hehe n'imigambi twahorana yari kubarayivari ugira utegure yindi we imyaka 10 hera muri 2010 muri 2017 tubishikana muri 2027 2025 muri kuravuga ingene aho bananiriwe
donc harabuzwe coherence muri rusangi abandi bariko bariko barashikako ituma ni uri kurategura ry'amafaranga y'umwaka kumwaka kumwaka leta ikoresha bije itarwa de finance ijya ni igufasha gucubona ati mbega mahera ndayashira hehe ndavye migambi za gushikako yudakora ibyo ry'amafaranga cakoreshwa nabi ataye valuation ori kintu coze uburyo ubwafecta warabye neza ushaka gushika no mu muryango niko bimeze ayo warosora avuga ati nshaka gushika haja kugira boutique ja kugira inka ja kugira iki ibyo rutabipanga neza urumva naho bishora gushika aho rero niho nagira ngaruke kuri ico kintu ndagishimangira bikomeye hanyuma Blaise nabo aravuga ati birava ku ntwaca imikagira gute ico twetubwira abanyagihugu nuko abanyagihugu bagihendwa cyane n'aba barongoye ugasanga bajana mu bintu bitagira mvura bya moko bya politiki nagira mbira barundi nyimba banyu nta ngorane uzamoko na politiki ziha ingorane ubihari nuko abategetsi bamenya yuko babwiriza gukura abarundi muri ubu bukene bakabereka imigambi itomoye umunye politike rero ngubu tumusaba gutahura ibyo bintu akamenya n'inzira yo bikoramo hanyuma izinya za politiki bakazivamwo uko kenshi usanga ziteba kubera zifatira ku nyungu zabo n'ibiri usanga bihari mu wundi n'abanyagihugu bakaba ariko barabyugukamwo hari hageze igihe uburundi tugira tuti dukorera politike ku matora canke turavye iby'iterambere niyo dushaka gushika
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone Aroni. Aroni uratwumva? Alo?
Ndabumva.
Ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Ni Duhayimana ndi mu ntara ya Muyinga mu Gashyoho.
Mu Burundi?
Mu ntara ya Muyinga mu Gashyoho.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni cyumviro nterera. Ubiravye kubijyanye n'ubwo n'ibyo byo kubyubukene. Uravye imyaka batanguye kuvuga uko Burundi bukenye. Ni imyaka itari mike. Umuntu wo mu nyabihugu mutwe atayibaza mbega. Iyo myaka kuva bakivuga ko Burundi bukenye abarongozi baba bakoze iki ukabyumvira ugasanga ni ibintu bisize ubwenge kubera si ukuvuga ngo babitanguye vuba bitanguye kubivuga kuri vuba cyangwa ubukene buje vuba n'ubu ntibyahamye ariko ubwiye kuraba kuri ruhande ngo tusanga abategetsi bobo ubwo bukene umengo ntibubashyikira umunyagihugu mutu wa minsi yose niwe yama agira iti niwe yama bwa bukene bwashyikiriye ibyo rero bikaba babaza abantu kandi ikintu kinini yatumaze kubona gituma ubwo bukene buguma buhari ni ikintu kijyanye n'igiturire usanga abo bategetsi igiturire cyane cyane cyazingamitse imifuko yabo minsi yose ugomba ibintu nk'ibyo nta kuntu ubukene bwokwigera bubaho kandi nta kuntu buzokwigera bubaho mu gihe abategetsi bacu bo bagoma barongerera inyungu zabo
urakoze urafite ikibazo okay baza
icyo kibazo cy'ubukene ntikizokugira kivaho mu gihe abo twatoye indongozi zacu zizoba zikorera zonyine zidakorera abanyagihugu babahaye ku butegetsi
urakoze turafise kandi Gordien uratwumva
ndabumva neza cyane
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
irindi zina ni Kwatimana Gordien nkamamagaye ndi ngaho ikarusi aho bita mu gitaramuka
ufise ikibazo ubaza cyanke icyumviro uterera
bo nikibazo ntagomba mbati umutumiye
mumubaze
ubwambere nabanje kumuramutsa nkaca ndamubaza ati mbega kubwiwe kugira Uburundi buve mu bihugu bya mbere bikenye ku isi cyogenda gute murakoze nicyo kibazo nari mfise
murakoze mumwishure Faustin
ubwambere Aroni yashikirije nyine iby'ubukene avuga yuko ari bwinshi iki kandi nibyo uraze nk'ejo bundi mu kiganiro cyasobe na Istebu turetse ibirongo bya babiri kuri batatu ni ukuvuga neza yuko berekanye ko intara nyinshi mu Burundi zo za Ruyigiza za Karusi usanga todo poverty monetaire yabanyagihugu irenga hafi 80% ni ukuvuga abanyagihugu bakena cyane bataronka amahera abaca mu minwe ururavye uno munsi n'abanyagihugu bake bariko baranyumviriza ni bake badasanga bari obije yo kuja gusuma ku isoko kugira bakwize ibishobora gutunga umuryango n'abana babo baje ku ishuri none uwo munyagihugu adahemba muri leta adashobora kwaka ideni hehe muri leta badonke de kubera canke ahandi ari hariya inzara yate ntashobora kurya ashobora ku isoko wumva zozararonka amahera ajana ku isoko gute muri pauvreté monétaire niyo ya nzara rero izira ugasanga abantu bikuvye kubera ata politiki yo kugwiza ubwo buzirikira tuma bwogwirira mu banyagihugu noneho nutari natabirose kurima agatonda hana karonka kazi bakamuheba bitatu bine ku munsi akaza agenda gusuma uko mudanda azarashora kugena kavye importa kabikura no hanze niyo repovite monetaire twamaze ko turavuga yibonekeza cyane ugasanga amafaranga nahagira mu gihe bitamase monetaire agumira muri abanyabujumura ngabategetse ejuru bagabanga ugasanga ntari karakwira neza mu banyagihugu baruguru ivyo rero niko bigize ariko rero se hagaruka akavuga ati kururi bwamwe bukenye ibihugu ego bikenye arashira muri rusangi mugaba hari vyimonogoza gusumba ibindi na umva ngo muri afrique bibi yo mu bugarwa bwa Sahara ngo barakenye imbwa abantu barakena ntibasumbana ubukene Burundi re ubukene bwo mu Burundi buri monogoza cyane ndagira namwe yuko nko muri za 90 baravinge na Burundi bafungura ningene babaho ningene abana baje ku ishuri muri za 90 guhera nko za 80 nibindi abarundi bari bakenye baharuka kuri 30% abarundi bakenye mugura no baharurwa hafi 70% byaranyuranye rero urumva ni gwira ryabo ibigambi datomoye abanye politike baguma biyumvira inyungu zabo hanyuma Gorda avuga ati ndega hukugwa iki ikintu cyokogwa na mwishure Gordie ni nufatira ku nzira zitanu zikomeye ubwa mbere turetse yuko izingwane za politike zibanza guhera kenshi kuko abanyepolitike mu gihugu iyo bagumye mu ndyane kenshi baca batuma abanyagihugu inguvu zabo zitaka ica kabiri tuca twibuka ubutunzi kama dufite ni bwinshi cyane uburabye Burundi muri bigo bya East African Community turi mu bigo bya mifite ubutunzi kama bwinshi urabye imvura ingene igwa amazi biyaga byatanganyika ibiyaya dufite ubutunzi bwinshi mugabo budupfuye ku itakabiri rero kuzitwa tumenye tukata kuzina ngiye dutunganya imigambi imigambi jana buzero ya bizu tukamenya yuko idufasha guhindura niyo dushaka kuja tuhatumenya abo dushiramo mu gukora iyo migambi barabishoboye ndega ntidupfa gutora abo tubonye bose kubera icyo dupfana kugira tubahereze ubudatu ariko baramarira abanyagihugu hari icyo bita kurondera uburyo hagati mu gihugu kurondera uburyo hanze iburyo n'abandi bihugu bikura hanze
reka tubandanye
yerekeye igiturire igiturire kirazingamitse cyane cyane amatunzi anyuruzwa amatungo anyuruzwa ingene igiturire hejuru gituma inzego zitakuma zikora neza ngo zikora amareforma akwiye yigeze kubivuga hanyuma tukamya tuti mbega bikorera utwabo ba sekiteri privé bikorera utwabo turabashyigikira uko abikorera utwabo iyo bagwiriye niho abanyagihugu ariko barava mu bukene buke utudeni udukredi uwo muyaga nk'ubukaboneka kugira abagire icyo bimariye niba izo politiki zikaja mu ngiro
reka tubandanye
ibyo bitariko biraja hamwe ngo bifatane najyana mubwire yuko ingorane ziguma ari nyinshi.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dofise wita Democrat aduteye kamo Democrat watubwira izina ryawe ry'ukuri niba utabitumwe n'imvo z'umutekano ukatubwira naho uri.
Yewe ni kwa Democrat wa mahoro nk'abandi mugiye gutuburu.
Mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano?
Nagomba baze ikibazo uwo mutumire.
Alo? Alo? Alo?
Alo?
Wasubira ukabaza kuko hari haciyemo telefone murongo wawe ntiwari umeze neza.
Ye nagomba baze uwo mutumire. None ubu niho bakibona yuko igihugu cy'u Burundi gikenye icyo cyegeranye bagiye kugikorera ko. Kindi kibazo nagomba se n'umubaza none ko ku minsi ya gatandatu nama mbona biyamiriza amakungu yo dufashike bakavuga yuko Burundi bwikwije
reka bishure
baba barondere aro
nyarutsa abishure
none eske baba barondere neza umunyagihugu cyane intererano nayo cyo mbona gikwiye mu Burundi nuko igihugu cy'u Burundi gituma tujya mu bukene nk'ubu n'injyane za politiki idahera abategetsi oriyo kwicana bakaje hamwe ngo baganire umwe wese aguma atera yironderere inyungu ziwe
reka bishure
oya ninge mbandanye interano yanje gato
unyarutse ko dufite abantu benshi baturindiye bari ku murongo
yewe mbona yuko bose bo kwicana bakaganira kuko ndazi yuko abo bose banka kuganira yuko nisho sarabakinisu kandi bajya mu isengero iminsi yose nibuke igisabisho wa mavuga iminsi yose mu isengero cya Dawe Tese ahantu bavuga bati urekurira abatugiye nabi nibarekuriranire umunyagihugu ari kwa mumore.
Beka.
Barabe yuko nino shomaji mu gihugu cy'u Burundi yogabanuka.
Reka bishure. Faustin?
Aro?
Oui, reka bishure. Reka Faustin abishure. Faustin?
Ego yavuga ati igihugu cy'u Burundi cyamenyekenye. Ego tari yaje gikenye mugabo ubukene sakamano. Aro nibihugu byari bikenye gusumba Burundi mugabo imaze gushaka kwiterambere riteye ubwo. Nama ndiko nderekana igihugu cha iri Maurice ndiko ndabwira abanyagihugu mu manama ngirisha kingana na province ya Gitega atabutunzi kama gifise gifise ubugaragwa ni ngira na mabuye mugabo cimbura ibintu incuro 10 y'u Burundi bwimbura nisuka rusanga bimbura nk'amatoni amajana amatoni ibihumbi 600 aha mu Burundi tucibura amatoni mu 200 ico cyugingana na province Gitega urumva rero ibyo kuvuga ati ubundi bashobora kuva bugashika ku ntumbero nziza birashoboka haro nibihugu biriko birabikora kudusumvya kandi twari tubisumvya ico no kwita ico no kwita ubutunzi kama noneho yavuze ati n'iyo zane za politique izane za politique turazigaruka ko nyene kuko bituma ibihugu byiguma byitwa ko biri fragile urabona nka raporo iheruka gusohoka ejo muri tugeze kuvuga irerekana nko muri bihugu bya Afrika yo hagati ibihugu 11 bya CEAC barerekana yuko u Burundi Centrafrica na Republika Demokratike di Congo ari byo bihugu bita ko biri fragile bifite ingwane za politiki yani twagenda muri South African Community bagatazwa kwa u Burundi na South Sudan urumva abanye politike nyene bavunye ku nyungu zabo iyo ni nakaga abanye politike batarumva vision yo gukorera ibihugu byabo bagatekanirwa bakumva ko bakunda abanyagi kwakira bashikane ku iterambere ikindi rero ni ukuvuga ati yavuze ngo bidaza gashomi rive mu gihugu ibitayiva mu gihugu kuko igihe abantu barikora abanyagi bamaze kubashira ku ntumbero na bwa butunzi kama ufise igihugu cy'u Burundi cyoshora kuva mu bukene kikexporta ibintu byinshi bikagira nagira ndavuga ko ejo bundi higeze kuza umudaga ariko araraba amazi dufite asanga u Burundi ufite potentiel ya megawati yuko ijanye n'umuyaga nkuba ushika 1700 megawati nama megawati amajana 3 dushobora gusha twexport ubwo nyine mugabe yumvire n'ubu turacari ku megawati 40
reka
tu ugasanga uwo muyaga nkuba nitugira wejyo terambere izoboneka gute uwo muyaga nkuba tawuhari
reka tubandanye
hanyuma ndo kuba rongo ngo turiko tuma twiyamiriza abo dufashije nta gihugu na kimwe uwo mutegetsi aba ariko aravuga n'ubu general twubana umubwira ni uri kurabesha igihe uva ku Burundi ukura muri ubu bukene kuri uburyo bwo mu Burundi nyine
reka tubandanye ikiganiro
amahera tugeza kuva hazi n'ibindi bihugu gushika uno munsi bikomakomeye hariho n'ibihugu bifashe u Burundi je wenzi mugabo nabyo bigeze mu makungu usanga biri kwaruha yandi mahera ku bindi bihugu
reka tubandanye ikiganiro
kuza tukagira rero kuvuga ngo turikwije imodoka zose bagenderamwo ziva hanze ari ama Mercedes n'ibiki ibitoro biva hanze amakosine yose bambaye ava hanze ibyo yakoresha byose biva hanze hanyuma kubera ayo mayi ntandase bashitanye n'ibindi ugacuvuga ngo turi kwije kandi umunyagihugu hari cabuze utamwimwe
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone Maxime uratwumva
ego ndabumva
uwo tubwira irindi zina naho uhamagaye uri ukatubwira nimba ushaka kubaza ikibazo canke herera
Maxime aho andi mu Burundi muyinga
mufise ikibazo canke icyumvira muterera
ego sise ikibazo ni cyumviro
mu nyarutse
nagira mbaze nyakubaho umutumire Faustin Ndikumana nk'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu mu bijanye n'ubutunzi ikintu bamaze gukora cyane gufasha leta kugira ngo bivemo mino crise tuve mino crise turimo ibintu by'ubutunzi wanashaka n'ibya politiki cyo bari iki kuko umu economiste nibaza ko nyine ababaye ngaho kugira ngo akebure leta mu bintu byo niba bitagenda neza kugira ngo ibintu bije ku murongo kiri nagiranda mu baze gatonyi ikintu cyuko najyana mu seko yogerageza azaratanga iyo ntuze nizongabera nozi wafisaho kunyoza isarikanya mu bandi bantu babajene kuko arafise brema ibyumviro birashe muri ariko aramwomereza nsanga nyinda ari mu economist adateye amazi ariko nawe vuga mu kinindi ko tukunda kuvuga
reka bishure mu mwishure first tema ni make
ciza cyane ati doteriki ndabiterera kuko amanama menshi akogwa yamari hondi izo za vizo very very se nka masesere pari karategurwa na amari hondi n'isi yose namandi ko nagira ivyegeranyo bibereka neza aho batara ibyo batarashira mu ngiro n'igituba batabishize mu ngiro ubu rero harakene kuzobaza tuti mbega muboshwe ni iki ubu tukivuga turabagira abanyagihugu none namwe bafashe kubaza abategetsana hanariya kugira abantu bamenye ibikorwa ikintu cambere kibuze muri iki gihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu menshi usanga batazi ibyategereza gukogwa kugira iterambere riboneke imigambi leta yishinze kugira iterambere ngo bayimenye bayitosore babaze leta tuyigejeje aho rero twe twamaturi mu ngiro ya mbere kuko nibuka ni munsi vizo ya vizo 2025 ishikirizwa mu bukeyi niho narinde yanaratembereye n'ivyumviro byinshi yo kugira inkene byokwa kugira iterambere cyo risasagara n'abari aho barabishimye n'abari ngaha n'umukuru w'igihugu yarahwe niho yarari yarabishimye cyane urumva rero ukene kuvuga tuti ubu byoja mu ngiro gute ibindi naho rero ibyavuze ngo kubifataja n'ugwaruka n'ukuri jewe nzobifataja n'ugwaruka ko ubwenge mfise ni igihugu cy'ubundi cyanyigishije nico gituma igihugu cy'ubundi ndagikunda kandi ndacama hafi ubwenge mfise mu miza tuzobukwiragiza mu gwaruka kugira tubereke neza ibintu bikenewe mu gihugu kugira dufashe igihugu cyacu kironke iteka kuko n'ukuri ubutunzi kamwe Burundi bufise ni kirenga ubu rero turakene kuzogira izo planification nizo zintu zebwira tubafashe kugira natwe dusubire kwiteka.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dufise Eugene uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Mwo tubwira irindi zina naho muhamagaye muri?
Yego je nitwa Eugene baranderetse.
Muhamagaye muri he?
Muhamagaye ni ngambwe isugara cha Bujumbura.
Mufise ikibazo canke icyumviro
mutere? Yego ni nk'intererano canke se no gukeburana hagati yacu twe d'abarundi bene wacu.
Mu bice mu majambo magufi.
Ego nagombanze nunganire fote ndi kuri iyo kinavuze vyukuri aha mu gicacu cy'u Burundi tanjya neza moko zihari uretse abanye politike bamwe bamwe bashatse kubigira ubudandazwa nayo ubundi twe dufatanye mu nda abahutu abatutsi n'abatwa tanjya neza za moko ziri mu gicacu cy'u Burundi hanyuma nagomba soze mvuga ati kumbure nimba vyukuri mu gicacu cy'u Burundi dukenye ahakuru nimba dukenye ego sino biharira ariko akenye dukenye mu mitima nshatse kuvuga iki kwadukwiye kubona ko kuko baracyumugara mu kibindi ngo iyo umuntu avunikaga gucumbagira kugira ngo tuzamurane twari dukwiye twebwe nyene kwicara hamwe tukaza turavugana mu runganwe mu gwaruka gubu cyane cyane tugakorera kwa ya migambi nyine icyo bari bamatubwiye kujya mu makoperative kujya hamwe gucyo dufashirwe mu ya migambi mwa ya migambi twe nyine twashize imbere hanyuma twunga twe dufatire mu mugongo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse dutange n'ubuzi muri bene wacu batabuze
ubufite
hama na bene wacu kandi
usanga
imana yawe yezagiye bakaronka umutahe nibaze barafashe bajya abantu bato bato batarazi imiryango n'ibindi gutyo hama yiteze imbere amusize umutahe kumbere nawe azoteze imbere uyundi kuko ntitwokoma duteze amashyi ngo tuzofashwa n'ibihugu nitubaze twebwe nyine twibeko tubone yuko ara busanze y'ikintu
nyarutsa murakoze kuri iyo ntererano yanyu radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
atakamundo uri kuri
2020 hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
mubandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umutumire wacu Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama tuko tuvuga ku vyavuye muri raporo iherutse gusohorwa n'igisata c'ishyirahamwe ONU kijejwe iterambere PNUD kubijanye n'u Burundi aho camenyesheje ko Burundi buri mu bihugu bitanu bikenye kurusha ibindi ku isi. Mwavuze akarorero k'igihugu ca Maurice cashoboye kuva mu bibazo carimwo, cari gifise ibibazo bijanye n'ubukene, bijanye n'ubwoko butandukanye. Kirashobora guhindura ivyo vyimvuro n'ingendo nk'uko mubivuga. Mufatiye ku bindi bihugu byo muri Afrika na cyane cyane Burundi, nikihe mubona ki nikihe kibuze kuko mwavuze ko hari ubutunzi kama hari incabwenge, hariho abantu bafise ivyiyumviro muri make udomye urutoki, nikihe kibazo ubona kuvyerekeye akarere ka Afrika na karere kacu?
Muri rusange ho tuvuze ico bavuze cha leadership politique, cyo kigumaho burya kujya nakubwiye bamaze kuvuga nk'ibihugu bijogajoga fragile, usanga ari bya bihugu bifite ingorane muri leadership politique, hama hari indyane ugasanga ibishobora kuca ku iterambere kabisa rikwiye. Icyo ni cyane. Ikindi rero ni uko ubwo butunzi kama bwacu buca butonana gukoresha kubera iki za ngendo z'igiturire zo kudashyira imbere imigambi twa dushaka gushikako ngo tugerageze nyine tuyishyira mu ngiro. Hanyuma ikindi iyo migambi naho wamayishyize ko abo muyishyira mu ngiro, mbega wowe baza Abarundi bose bari ngaha, yego turafite incabwenge, Abarundi bose nibiraba ingene mu Burundi incabwenge zikoreshwa, umwe wese aca yiyiciyumvira ingene incabwenge zikoreshwa, barabe ko tuzirondera, barabe ko mu gutanga akazi tuzirondera kugira tuzihe tuzishyire imbere kugira zidufashe kureforoma ibintu. Iyo rero igiture kiraye usanga imbura kimaze ziduga hejuru, ugasanga nizo ziri harakomande mu bintu kubera batanze igiturire batanze ahantu hariya, ugasanga abantu babishobore ko barigirwa inyuma. Niyo ko karanda hajya igiturire burya igitureke cyita gisubiza inyuma ibintu byose. Nta mu Burundi la corruption iticariwe nta kintu na kimwe gikunda, kuko na reforme nziza kugira zije mu ngiro kenshi bica byanga. Hanyuma urumva rero hariho n'ibijya bimwe ariko turavuga tuti naho ejo nari karavuga iterambere ryose ravyo bifatirako, urafatira ku muyaga nkuba, nimba ushaka kugira sarondo kwa Afrika kereke pare umuyaga nkuba urawufatirako, mbega umuntu aronka ideni gute? Nta muntu atera imbere atari kasigira ideni. Ibyo yavuga ngo abantu bahara amadeni, abantu bahana bajya baja mu makoperative ucuruza ukarati, ni bangahe bashobora kuronka ideni muri banke? Ni bangahe bashobora gukora imigambi y'iterambere igafashwa? Hajya tuvuga bati kuva kera tuvuga tuti ntibashinga ibigega byoshigikira urwaruka, ibiraho warazi ntibashinga ibanki yoshigikira uburimyi. Ejo bundi mwarumvise nk'abarimyi ngaha imbo b'umuceri bidoga yuko ibintu byabashikiye baciye babura ingene babyifata mu kubura ani ikigega gishobora gushigikira abarimyi nk'abo. Urumva ibintu byose bya ngombwa bituma twinanata biracyabuze, kandi bikabura rero inguvu zo kugira tubishyire ko zoshobora kuboneka.
Reka tubandanye
waba ingene mu Burundi usanga bimeze uga, kuko iyindi ngwara imeze kuba mu Burundi abantu benshi bari muri politiki ndabisubiremo bategetse bashaka gukorera leta, bakora amahera muri leta, baca rero baba n'abagwiza atunga abandi.
Reka tubandanye ikiganiro
byose babifata uga, tusanga rero secteur privé nikoze neza kuko idahayanwa ngo abantu baronke amaserivisi meza, ngo tusanga biguma yiboshye. Icyo rero n'ikindi kintu dutegereza kwicara kugira secteur privé ikomere n'oro classe moyenne, icyo bita classe moyenne.
Reka tubandanye ikiganiro dusubire ku bari kwa dutega amatwi badutera akamo kuri telefone. Dufise Elia, uratwumva?
Ndabumva neza cyane, mwiriwe neza.
Mwiriwe, utubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Sengiyumva Elia, ndi muri komine Muha i Bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Yego, mfise ikibazo kuko haraheze iminsi kanuwa mutumire uwo mu munyacyubahiro nawe ndamuhaye miro cyane rwose.
Arabumva, muduge ku kibazo. Alo?
Ufise ubutare mu Burundi gushika naho bavuga yuko hariho ibitoro byinshi, banyarutse rero bahe akazi abanyagihugu bave muri ubwo bukene mu kwimba ubwo butare no gucukura ibyo bitoro kugira tuve muri kano kaga k'ubukene. Nimbabo abo abajejwe kubitunganya ibyo bikorwa babanze bahagarike kuguma bubaka ibyo bintu, kandi natwe tugowe. Murakoze.
Dufise kandi ku telefone Janvier, uratwumva?
Urumva neza cyane.
Mwatubwira irindi zina naho muhamagaye muri?
Nitwa Janvier Ntakiruta Imana.
Muhamagaye muri he?
I Bujumbura.
Murafise ikibazo canke intererano?
ikibazo ndagisize ari n'interano kandi
mu bivuge mu majambo avunaguye
yewe ikintu mbona nuko mbona ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi tudakwiye kugira ikintu cyerekeye ubukene mu gihe mbona u Burundi dufise ibintu bikwiye isi yimbuka turafise amazi meza turafise iki byose nta na kimwe tubuzemo mugabo kubera ingorane dufise n'iz'abantu badutwara abantu badutwara mbere y'uko bajya muzeyi mu bintu byo kudutwara nibabanza kuraba nk'iki umuntu aba yarigiye nko ku mashuri aba yarize kugira amenye uko yotwara abantu n'ibintu mbere birimo byerekeye by'ubutunzi bw'igihugu cyacu urabona nk'akarorero urabona hariho nk'igihe nk'umuntu atanashobora kukirangura neza kubera yuko ataba agifitiye ubumenyi bukwiye iyo rero akagifitiye ubumenyi bukwiye bisa bituma cya kintu cyononekara
muduge ku kibazo nacyo mufise
mfate nk'umuntu umuhaye nk'ahantu ntwari ubutunzi dufate nk'isoko nkuru y'Ibujumbura cyangwa n'ahandi agasanga ibyo bintu atari byo afitiye ubumenyi bica bituma byononekara igashya cyangwa akaba mu bindi bintu
mushikirize ikibazo mufise tubisa abandi baturindiye ku mirongo ya telefone muvuga icyo mubaze icyo kibazo n'ingoga
rero uku bw'icyo ejembo na yuko bari bakwiye kuzabiraba neza mu byo baba barize n'ibyo baba bagezwe bakaraba ati twebwe ibi twashobora kubimenya nka naka n'umugoronome
reka murakoze murakoze
abantu rero agacatunganya ubutunzi neza bw'igihugu tugatera imbere kandi nzara ntikabe
murakoze turabashimiye murakoze Fosne aho havuga iki
yego bwa mbere ujya yavuze Elias avuga akabara ati arashikiza ngo n'ibyo bintu biguma byubakwa yego n'ubu turabisubiramo ejo bundi igihe bavuze ngo umugambi wa tolerance zero turiko turagira ibya strategy tubiraba byari bihari ari nk'itegeko risaba abantu bose bari mu ntwaro imbere yo kujyayo berekana amatungo yabo bavuyeyo bongera baherekana kugira bareko batakoresha amahera y'abanyagihugu mu kuyasahura iryo tegeko baciye biragibarira nta n'umwe abikurikiza kwereka nta n'umwe abikurikiza umwe wese avuga ati reka nyore ubu turakeneye mu miza kuzobaza abategetsi gituma iyo ngendo bayihevye mu gihe igihugu cy'u Burundi gikuba kiyongera mu bukene sinzi yuko rero bayihevye kugira bobo bagwize amatungo yabo hanyuma igihugu cy'u Burundi kiguma gikenye icyo rero tuzokibaza mu mizi gituma iyo ngendo yasubiye inyuma ifatiye kuri ivyo Elias avuze by'ibizo kandi amategeko aranditse neza kuva hejuru gusha kuri bamuzanira abategereza kwerekana neza kugira baze baraba neza yuko batari kubarakoresha uburyo bw'abanyagihugu ubundi wa kabiri avuze ibijyanye na gestion des ressources humaines gestion des ni ukuvuga abahinga bakwiye bijya bihugu bya Japo byose byateye imbere ibyo bihugu ngo bya Chine byande byategeza kurahura ubwenge utegeza kuri abantu babishoboye baba abanyamahanga urabazana bakakwigishiriza abawe utegeza kurondera suzimene competent nama mbona nk'ari ibihugu misi ibihugu byinshi bimaze kuza birafata abantu kweri yo yiri Maurice Karoli ya Tanzania namaze kubona ibihugu byinshi bifata abahinga bo muri Maurice bakabizana mu bihugu byabo hariho n'uwahora ari umwengo premier ministre muri iri Maurice bazanye mu Rwanda gutwara ikigo kijanye n'iby'iterambere baravuga bati ibyo wakoze muri iri Maurice ngo ubikore ngaho bitwere
reka tubandanye
ibyo rero mugahere igihe abantu bagumye mu mwijima babona ngo ababanga no kuyaho uwonye wese kubera mwasangiye ibi uri kurabononera umunyagihugu kuko uwo muntu ushinze amabanga umuntu atayashoboye uburenganije umunyagihugu we bidasanzwe ndabona umuntu harayo mabanga
reka tubandanye reka tubandanye
ikiganiro mu mahera nyene umunyagihugu yatojwe ibintu bibiri rero umuntu aba yiciye igihugu nuko abantu batarajije ukamutwe ngo bavyumve
reka tubandanye tubandanye ikiganiro umuntu aravye neza ibihugu byateye imbere nkuko wari kuri abivuga ni ibihugu bitazeye kumfashanyo zo mu mahanga kuko mu kiringo cyitwa ko kiri imbere mu migambi y'ibyo bihugu y'ugutera imbere byikoze ku matungo bifise n'imigambi irashe bifise kugira bironka mikoro yavyo ivyo bihugu n'abategetsi bavyo ubwavyo niho vyashoboye gutera imbere urafatiye uravye bihugu vya Afrika bidatera imbere ubona nikihe ubona gikenewe kugira ngo Afrika ive mu bibazo irimo
erega ibyo bavuga ngo bifashanye cyane bikiragenda ibasigurira abarundi cyane nabandi nta gihugu kitaronka amafaranga avuye hanze kwaje yitwa kose muri buki gihugu buraya bugizingurane mu migambi y'isi yose mu ngambara y'isi yose haraba ico bita Marshall abanyamerika batari bagize ingwano cyane baragize ico bita Marshall amafaranga yifashanye bajana mu bura igikenewe ni iyo mfashanyo iko kandi si mfashanyo ntakete mu bisanzwe ni ngurane umuntu yakingwane kugira kuri migambi y'iterambere muri bag. Ega niko tuvyunga. Ibyo wabwita imfashanyo kubera hari ibihugu bavuga bati ibihugu ukora we kiva mu ntambara. Amadeni vyaka. Tanye ideni ryatwe bazori kwishura igici. Afete n'amakondisiyo borosha kugira igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, murongo wa telefone umeze nabi. Uratwumva?
Arabonetse rero yuko hari ibihugu byinshi amaheraje yatashikira mu mifuko y'abategetsi bagwa gacho bagasanga nako cyategeza gukora
reka tubandanye
ibihugu byarasa amahera menshi
reka tubandanye ku murongo reka tubandanye ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na Innocent. Innocent uratwumva? Innocent uratwumva?
Ndabumva neza.
Watubwira irindi zina na uhamagaye uri? Watubwira irindi zina na uhamagaye uri?
Irindi zina nitwa Innocent. Nitwa Innocent Jambi.
Muhamagaye muri he?
Ku kibazo mwarimu niho nge nk'abandi mu Rwanda.
Mufise ikibazo?
Ni ikibazo ariko ni nk'igitekerezo ngira ngo byose biri kumwe.
Mubivuge mu majambo magufi.
Ndibaza se buriya impamvu iterambere itazanye nteka ko n'inguzanyo hari niyije wenda mu gihugu mbona hari bamwe mu bayobozi bayikubira none ntibabize ngombwa ko bayasaranganya no mu baturage none ugasanga none harakira bamwe bakeya abandi ugasanga baragumya gukena mbona hari nabyo aryo bibitera.
Murakoze
ariko noneho alo mbabara gato
munyarutse
ego nagira ngo nyuma y'iki kiganiro mfite andi makuru nshaka kubaha nyuma y'iki kiganiro mwaza kumpamagara kirangiye.
Telefone yanyu turaza kuyigumana ndaza kubahamagara.
Muyigumane mumpamagare ndayabaha.
Murakoze
cyane ntabashimije ijyana.
Murakoze. Ubundi dufise ku telefone ni Ishimwe. Ishimwe uratwumva?
Ego ndabumva.
Mwo tubwirire ndize na ryanyu naho muhamagaye muri?
Ku mpamvu cy'umutekano sinye yaje ko nababwira kagina.
Okay. Mwo mufise icyumviro mutanga canke ikibazo?
Je mfise icyumviro ngomba gushikiriza.
Mukivuge mu majambo make?
Ego mutume yakatubwira ku bijyanye n'ubukene buri mu gihugu ariko dukwiye kuraba eske isukse y'ubukene dufite mu Burundi iva kuki mbere y'uko tworaba ibindi byose hama tukaraba uwo muzi nyine uwo muzi nyamukuru w'ibibazo dufise by'ubukene tukaraba nyine ari bunyine tworandura je rero ndavye ku bukene dufite mu gihugu mbona hanini biva ku kubura ubumwe muri twebwe nyine biva kuri twebwe nyine kuko n'abarongozi tubona nitwe tubashyiraho nitwe dufise uruhushya rwo kubashyiraho je rero ibyo mbona kujyanye n'ubukene buri mu gihugu mbona igikenewe ni uko twogira ubumwe iki kintu cyo kubona ubuzi butangwa barinda kubaza ngo uri mu muganga kanaka cyangwa ngo upa mu ntara kanaka cyangwa ngo dupfane iki iki kintu gikwiye gufutwa mu mitima y'abarundi tugashyira imbere ubumwe tugaha akazi umuntu agashoboye atari kuraba ngo duhuriye mu muganga cyangwa ngo uri mwene wacu kuko tugumye nk'ibi bintu byo guha akazi umuntu turaze rekolasiyo dufitanye nawe tuzohava dusanga kumbura igihugu cyagiye inyuma gusumba uko tubibona.
Murakoze. Murakoze. Dufise ku telefone kandi Jules ariko dutera akama ku telefone. Jules uratwumva?
Yego, ndarumva cyane, ndanabashimiye kuba mumpaye aka kanya.
Mushaka kuvuga irindi zina mukavuga naho muri?
Wanyita Jules nkuko mwabivuze, Imana irankunda, ni igisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Murafise ikibazo cyangwa intererano?
Yego, no gushima, no gushima, n'icyumviro nagomba kubaza umutumirano cyane cyane.
Mugishikirize mu majambo magufi?
Yego, nagomba kumushimira.
Alo?
Nagomba ndamushimire. Uko nanjye ndabizi asosiyasiyo ndimo yadufashije ibyumviro bikomakomeye arabifise, nkanamusaba rero icyo nagomba kumubona bikunda, sinzi ko Leta y'u Burundi yoza arayiba hafi agakorana n'ubushikiranganji bugeze ikigega cya Leta sana kadarabaha.
Umurongo wanyu wa telefone ntumeze neza. Jules ntitwimufise ku murongo wa telefone. Nashaka ngaruke kuri iki kibazo turiko turavuga cyerekeye iterambere. Mwitegereje neza, twari ko turavuga ibihugu byateye imbere ko byahinduye iyo ngendo, akaba ari naryo shyirahamwe mu ofise rya Parsem. Kuva mutangwa iryo shyirahamwe mwovuga ko ari ikintu mumaze gufasha mu guhindura ibyiyumviro n'ingendo z'abanyagihugu?
Na cyane cyane kubyumviro n'ingendo, kuko byumviro dushikiriza turamaze kubona ko bikangura abantu. Dabo ishyirahamwe ry'iwacu rifatira ku bintu bibiri: reve ya conscience na evolution de guhindura ingendo. Conscience rero turamaze kubona yuko aha na hariya baramaze gutangura kuba konsi. Uretse uko tubaraba iyo sati y'ukuntu boza tukaza turafashanya ingene byoja mu ngiro, kuko uravye abatelefona hirya no hino wamye byumva abanyagihugu bumva ko ibyo byacu baramaze kuryumva, ibyumviro barabishima bagasaba ati mwohanura Leta nabo muri Leta twahura bikagenda uko kakure, kandi byashyize kure byumvigwa. Icyo ni ikintu gihambaye rero turi muri ibintu byo gusaba ko abantu bahindura ingendo. Ubu rero hasigaye twa turavuga cyane cyane guhimiriza urwaruka, urwaruka turabona ko arirwo rurimenaza cyane. Uwo kuri izi miliyoni icumi z'Abarundi mu gihe 25% bari mu rwaruka, igihugu itariko kirisununura n'ingwane zigiye kuba. Amarura turabona yuko urwaruka usanga ariko urakoreshwa ibi na biriye ku nyungu z'abanyepolitike, bagumashaka kwabwira ngo politike ngo mwankane n'aba. Ibyo bidakenewe. Burya Burundi tumaze gusizana amasezerano y'Arusha, twagira ibwirizwa shingiro twubakirako, tukiyemeza gusangira iby'igihugu, ibyo twarahejeje aho twasimbye urugamba runini. Dufite ingorane yo kwikunda aho rero nico gitwa tukaza tuti niho tuguzogana gukorera cyane. Arundi munyagihugu yashikirije ikibazo gikomeye, yavuze ibintu bya unité cohesion
mu bice muri make. Turasigaranye umuntu umwe, hasigaye umwanya muto, turasigaranye umuntu umwe.
Cohesion iyo cohesion nayo muri vision.
Alo,
muri kohezo ya gatandatu.
Murakoze.
Kohezo na
turafise uwundi badutega amatwi yaduteye akamo. Alexandre uratwumva?
Ego, ndabumva.
Muri make dusiganye umwanya mutoyi, uwo tubwira aho uri n'irindi zina n'ikibazo cya intererano mu majambo make cyane.
Bo, jewe ndi Abidjan.
Munyarutse, nimba mufise ikibazo cya intererano?
Bo, ni intererano mu bisanzwe je ndiko ndaraba ikibazo cyo mu Burundi burya nakayobera abahinga. Uri kuragenda mu bindi bihugu usanga bitegetswe neza, ugasanga abanyagihugu babayeho neza. Mugaje mbona izo n'ingaruka mbi zagiye zirakurikirana bitewe n'abaperezida bacu bagiye badutwara batagiye babona kure. Bose bagiye badutwara bagiye bikunda doke babaye basumirinda bibagira abanyagihugu, nta gihugu rero gishobora kugura gutera imbere mu gihe abategetsi badashobora kwikangura ngo bumve yuko batwarira bose, batwarira igihugu bose, kandi bumve yuko kwikunda atari byo, babanze bakunda igihugu bwa mbere na mbere, hama niho iterambere rizoshoboka. Naho hatari ahandi ho ntaho mbona turiko turajya mu Burundi.
Murakoze cyane. Mu majambo makeyi hasigaye munsi y'umunota, hari icyumviro cya nyuma mushikiriza Fosna?
Icyumviro cya nyuma dushikiriza ni uko mu Burundi icyo bita atu dufise nyinshi, kuko ku bijyanye na stabilite politike dufise amasezerano y'Arusha n'ibyizwa shingiro, nk'uko muri Zaire Maurice bumvikanye ingene ibyo barabanza barabiheza
tufise ubutunzi kama bwinshi ariko Zaire Maurice ntazo bufise imigambi twoshobye kwitegura ko turafise inshabwenge mugabo tuyishira inyuma hanyuma tukarondera abahinga tukabaha ikibanza tukarondwa mingene turondera uburyo uko nabandi barondera uburyo uburyo kwisibura hari nibindi bugu biraburondera tukagwanya iki giturire cyatwiziziye cyatwiziziye abarundi n'abategetsi cha kiri mu gwebango gihenura igihugu kandi byo bitahagazeho Jesse Murani yo tuzoshika hanyuma tukaterwa akamugwaruka nigo rushobora guhindura ibintu nigo ruri concerne
murakoze cyane
nishi rufise ingufu ubwo bwenge bwabo
murandanye
buzimira
murakoze murakoze yari Force kandi kumana yoboye ishira hamwe parseme ihamagarira abarundi guhindura vyimvuro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rya matwa ariko tuvuga kuri raporo iherutse gusogwa n'ishami gishira hamwe ONUPNUD kuvyerekeye ubukene kaba ryaravuze kuvyerekeye Burundi n'ubukene buri mu gihugu twari twarondeye ku ruhande rwa leta Christian Kwizera umwunganizi w'umuvugizi w'ubushikanganje bujeje twikigega yamara yatangaje ko adashaka kugira icyavuze kuri iyo